Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Ndabahaye ikaze mwebwe mwese bakunzi wa radio Inzamba agateka kawe kaze murano makuru kuri wa kabiri genekazi ya 2022 ukwezi kwa rohuma umwaka wa 2022 mudukundire duherano makuru twabateguriye ku ngingo nkuru nkuru ziyagize. Petero Karaveri Mbonimpa arongo ya Prodehash asaba umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye kumenyesha ibitigiri nyabyo by'abanyororo bahitanywe n'umuriro mu bohero rikuru rya Gitega kandi ngo bahambanwe iteka. Ikiza cya COVID-19 kiriko kiragabanuka bimwe bigaragara mu Burundi aho handura abantu bari munsi ya 20 ku munsi kandi nka bose bakaba ari ingenzi. Abarundi basabwa ariko kubandanya bakurikiza amabwirizwa yo kwikingira. Ifumbire y'ishyirahamwe FOMI ntiriko irashikira abarimyi bo mu ntara ya Ngozi kandi bararisha amafaranga yabo bakabona ko bishobora kuzogira ingaruka mbi ku mwimbu igihe atacokorwa vuba na bwango. Ndasubiye kubaha ikaze mu kanya tatubabwira ido nido ry'ano makuru.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ano makuru tuyahere mu byaranze urugendo rw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye i Buruseli mu Bubiligi mu kiganiro n'umukuru w'igihugu ku kibazo cy'ibohero rikuru rya Gitega ryahiye. Pierre Claveri Mbonimpa avuga ko baronse akanya ko kwereka umukuru w'igihugu ko abanyororo bahaguye ari benshi gusumbya ibitigiri byashikirijwe kandi ko byari ngombwa yuko bahambanwa iteka. Umukuru w'ishyirahamwe rihanira agateka ka muntu n'abanyororo APRODEHASH asaba ko ikiganiro umukuru w'igihugu aherutse kugirana n'abarundi baba mu Bubiligi no mu bihugu bihana imbibe cocicwa kuri televiziyo y'igihugu mu ido nido ngo kuko ari ingirakamaro ku banyagihugu. Petero Karaveri Mbonimpa.
Ku kibazo cya kabiri nari nzi yuko adikariya kamabanza kumutegura nyakubahwa perezida niwe ndazi yuko mukunda gushavura ntihari ibibazo bimwe bimwe bitaryohera amatwi nicyo gituma nagomba uze kunyihanganira niko kandi icyo kibazo sinogiciye iwande kandi kikavuye mu mutwe iwande nagitumwe n'abanyagihugu n'abantu bababaye babuze ababo babahugurira mu ibohero rya Gitega. Nawe rero ntibantumye nize kurira imbere yawe ni kujya wagiye kurira imbere y'abanyagihugu bintu biri kumwe nawe mu butungane abanyagihugu bagucumye none rero marira uyakiye na yabo banyagihugu yabo bantu babuze ababo none ikibazo cyanjye ni iki? Ibohero rya Gitega ryahiye hahira y'abanyororo batari bake mwaremeje abanyororo 25 Gitega cyari kigura 38 mugabo rero gushikura amakuru tuyoya abantu batwitura bari bafite ababo bafungiwe muri iryo bohero ni benshi cyane ubu iyo bavuga yuko batazi abo bantu baho ko bamwe bapfuye abandi batapfuye abapfuye nabo iyo bahambwirwa nabo bazi nonya kuba perezida twagomba umuco ni kandi burya rero birasaba yuko nabo bantu naho bapfuye bari guhambana iteka ahubwo rero nasaba televiziyo nasiyonali uko niyo yari ihari yonyine bari batwaka amatelefoni namwe afite telefoni yuko ibyavugiwe hajya kugira abahungu c'abarundi si bibi kandi ni byiza biyubaka yuko mubicisha abanyagihugu bakabyumva abo tugoca tubona yuko atakintu bari kubahisha kuko uhejeje ijambo ryabwiwe umukuru w'igihugu uri kuri iki gihugu.
Umukuru w'umugambwe CNR agatogwa asamenyesha ko umugambwe arongoye utigeze utegura canke ngo witabire imyerekano yo kuyamiriza amabi akogwa na leta y'u Burundi imyerekano yabereye ku munsi wa gatandatu i Buruseli mu Bubiligi ku cicaro cy'umuryango w'ibihugu bya Buraya. Mu kiganiro ha radio Isanganiro agatogwa asamenyesha kandi ko umugambwe arongoye udacuditse n'umugwi n'umwe ugwanira mu buseruko bw'igihugu cya Congo. Agatogwa akabivuze inyuma yaho umukuru w'igihugu yagije ubushikirije umugambwe CNL ko watunganije imyerekano yitabiriwe n'abarundi baba mu gihugu c'Ububiligi kurikira agatogwasa n'umukuru umugambwe CNL.
Umugambwe CNL nta myerekano wateguye, umugambwe CNL nta n'imyerekano wagiyemo. N'ikindi nuko avuga yuko abagiye kugira iyo myerekano bavuye mu Burundi bafata indege mugabo ahoje n'uvumenga ni bya bindi bisa na ya ngendo yo kuremenanya, kuko nibo bacungera ikibuga cy'indege, nibo bacungera imbibe zose, ugenda bakaraba abavuye mu gihugu bakatwereka abo bantu bagiye kugira imyerekano bavuye bwa mu gihugu ku byonzi itanumwe. Raporo y'umwaka turatanga misi yose uko inzego zikuruza umugambwe zubatse, kandi kuva umugambwe CNL ubaho mu nzego nkuru z'umugambwe nta zina rya magera bosanganwa. Urumva rero hariyo ukuntu bishobora gushika kumbure abajejwe kugendereza agiye bamuha amakuru yo kuhabura, bamuha amakuru yo guteranya, bamuteranya n'abanyagihugu kugira ngo kumbure babandanye ibyo basanzwe bakora kumbure bitahimbara benshi. Ikibabaje cyane ni uko yaciye asimbiza akavuga yuko ngo dukorana ngo nabo n'imigwi y'iterabwoba bigisibije muri Kongo, ariko imigwi y'iterabwoba bigisibije muri Kongo abavugwayo n'abakongomani bo nyine ubwabo nta na hamwe CNL ibigere ivugwa, kandi ntizonavugwa kuko siyo ntumbero twe dufise. Ikindi rero numvise kikantera amakenga nuko avuga ngo hari ibibazo ngo ni abantu baje muri forum iryo honyo ry'imigambwe rigengwa n'itegekirihe ibwizo shingiro remera yuko abantu bashaka kuyerekana. Mugabo ninde atibuka aya abantu baboneye mu mabarabara ngo bari kubaragira imyerekano muri za 2013 2014? Aba banyamigambwe nyine bavuga ati bagiye kugira inama ahantu bakabatangira bakabakubita, iyo myerekano bavuga ni yahehe? Ugira imyerekano yo gushigikira ubutegetsi emwe no kuri nta n'urushaho ndago n'ugusa.
Yari agatogwasa umukuru umugambwe CNL akaba yahashyiganiro bagenzi bacu bo kuri radio Isanganiro. Umukuru w'igihugu ngo yarakwiye gusubiramwo politike yiwe ikaba yihuza abarundi gusumba kubatandukanya. Ibyo bivugwa na Faustin Ndikumana arongoye Parsem, shirahamwe rihimiriza abarundi guhindura ingendo kugira bashike ku iterambere rirama. Kubwiwe ngo biherutse kubera mu Bubiligi aho Evariste Ndayishimiye yahora mu rugendo, byerekanye neza ko impingi ikiri ndende kugira ngo abarundi basubize hamwe. Faustin Ndikumana akabona ko icyo ari gituma mu byari bikwiye ko haba ibiganiro bihuza abarundi bose atanumwe asigaye inyuma kuri icyo kibazo.
Igihe umukuru w'igihugu yari hanze twarabonye yuko hari abarundi bamwe bashobora kuja mu nama ariko aragirisha turabandi ntibayitavye bariko bagira imyerekano irerekana nyine yuko mu Burundi ikibazo ca kwezi iki kibazo ngo derwa gushikiriza abantu babo ibintu kumwe, kandi gusana ko tubona umengo gutandukana cyane kwibonekeza gose ko guhuza kuri kuri gatoyi. Ariko twe tuvuga tuti igihambo ni uko bose bakuka yuko baba bagiye muri sale baba batagiye warabarundi. Mugihe hari abarundi rero n'abarundi igihugu gikeneye burya kibakeneye bose, icyo ni cya mbere gikomeye. Cya kabiri ni uko umukuru w'igihugu wabo bose aguma ari Jenerali Ndayishimiye Evariste, niwe aguma batwara bose. Nicyo gituma urumva naho kumbure haba hari inzitizi mugabo nawe nyene yo kumva yuko nk'umukuru w'igihugu nibyo banga rihamba nyene yatorewe yoraba nyene yo kwegeranya abarundi kugira ibyo bintu bisezererwe rigana n'ubundi bimwerekana ko abarundi bagifite ibintu batandukanije kandi byo shobora guhera. Nicyo gituma tuvuga tuti deba ku kintu cya cohesion nationale ni kintu tubona ko gikenewe cyane. Twabivuga kubivuga mu minsi heze none birasubiye kwibonekeza, ntitwoza kuza turahimbaza imyaka 60 tucikukiye mugabo ubona yuko abantu bakiri bake mu gihugu nubwo bajya bashobora kuba baragiye muri sale n'abagiye hanze bose bashobora kuba bafite opinion umwe wese arupresenta. Mugabo nibaza yuko igihambaye bose bigiye kwara abarundi hari umukuru w'igihugu harabingene yobegeranya ibyo bavyiza dushikiriye iyo hanyo yuko abarundi kweze bayabonetse ntabe bakiza baratandukanywa gutyo mu makungu usanga bamwe bari hariya abandi bari hariya.
Gutsimbataza amasezerano y'umwe bw'abarundi biracari kure nk'ukwezi mu Burundi, ibyo tubisanga mu mwihwezi wakozwe n'ishirahamwe SOS Torture mu cegeranyo gisohoka buri kwezi. Eme Kwizera jejwe ibikorwa muri iryo shirahamwe agaruka ku bijyanye n'amajambo yashikirijwe n'abategetsi batandukanye igihe Burundi bwariko burahimba imyaka 31 buteye igikumu kuri ayo masezerano hari kuwa gatanu Ruhuma uno mwaka umviriza.
Umukuru w'igihugu yahamagariye abarundi kubungabunga ubumwe mu basangiye Burundi bakisunga imigenzo myiza y'ubuntu. Umukuru w'inama nshingamateka we yemeza ko abarundi bitoreye atagahata ayo masezerano y'ubumwe, ko rero boyagendera atakwiyorobeka ataburyajya mu rukundo rwagaragarira mu mvugo no mu ngiro. Ariko tugasanga ko kuva ayo masezerano atogwa mu gihumbi 1991 imvugo itigeze ijana n'ingiro ari navyo vyavuye bibyara injyane zizivye Burundi kuva nyuma yaho gato. Dufatiye kubiba ubu twatanze uturorero dutatu tw'ibikorwa byabaye muri aya mezi angahe ya nyuma aheza umwaka w'2021 no kwezi gutangura umwaka w'2022 bitwereka ko impingi ikiri ndende mu vy'ugutsimbataza umwe mu Barundi. Icya mbere twafatiye ku cegeranyo umugwi ujeje gutohoza ukuri no kunywanisha Abarundi, aho mu cegeranyo cayo washize hanze iteke ya 20 Kigarama aho kunywanisha Abarundi cimbye imanga ikomeye mu Barundi nkuko byiyerekanira mu biganiro abarundi bagiranira ku mbuga ngurukana bumenyi. Ubwa kabiri twafatiye kuri rusansuma rw'ubwoko mu bakozi ba leta no mu bisata byigenga leta ifisemwo imitahe nabwo bukaba ruvangura abakorana aho kubanywanisha. Ubwa gatatu ni imyiyerekana abarundi bamwe bakoze ibusere mu Bubiligi biyamiriza ihohoterwa ry'agataya ka muntu bibera mu Burundi, mu gihe umukuru w'igihugu yari karakirwa n'abandi Barundi agahava wenyine akita abataje kumwakira ngo nabivumye. Tugasaba ko abatwara bo kwigira ku kahise mu kuzibira icyo kinogo kihari mu kubahiriza amasezerano Burundi bwateye ku mukono, na cyane cyane kuba hagateka kazi na muntu kuko ari imwe mu nkingi zisigasira ubumwe. Mu byerekeye ubutungane bunywanisha, turasaba gushyiraho umugwi wo kuvugana ukuri no kurekurana wigenga ushobora gutunganiza Abarundi bose kugira twirinde ko ibyabaye bibi byokongera bigasubira kuba.
Ni kubera ikari ngombwa kwambara agafukamunwa ku bantu baronse urukingo rwa coronavirus. Ku makuru hari ubu atangwa n'abaganga, incanco zihari hamwe n'izikiriko ziragerageza ziragabanya amakari y'iyo ndwara bigatuma uyigwaye adasinzikara. Byongeye ubushobozi bwo kwandukiza abo mubana canke muhuye nabwo nyine buragabanuka. Ni naco gituma biguma biri nkenegwa ko n'uwakingiwe abandanye kubahiriza amabwirizwa yo kwirinda iyo ndwara harimo no kwambara agapfukamunwa.
Akanaka mu mutewe na Radio Inzamba agateka kawe.
Ubu naho dutandukira amakuru avugwa mu gisata cy'amagara y'abantu bitigiri iby'abandura umugera wa coronavirus byaragabanutse cyane mu gihugu bimenyeshwa no mu gwi w'igihugu jejwe kugwanya ikiza cha COVID-19 hari kuri uyu wa mbere uwo mugwi wahomenyesheje yuko abandura ku munsi batarenga 20. Dr. Sylvie Nzeyimana umushikiranganje w'amagara y'abantu yavutse ku izina ry'uwo mugwi asaba abanyagihugu kutadohoka mu kubandanya bakurikiza ingingo zo kwikingira ikiza cha COVID-19. Dukurikire Dr. Sylvie Nzeyimana umushikiranganje w'amagara y'abantu.
Ibiharuro dufise ubu ni bike cyane ku buryo nko muri no minsi usanga abandura mu gihugu cyose bari munsi y'abantu nyashika 20 mu gihugu cyose. Muribuka ko mu mpera z'umwaka uheze 2021 no mu ntango ya mbere y'umwaka 2022 twari dufite ibitigiri binini by'abantu bandura uwo mugera. Guhera rero icyo gihe kuva indwi ya kabiri y'ukwezi kwa mbere ibiharuro abandura zagiye bigabanuka. Icyo twabonye kandi ni uko muri abo bake bandura muri ino minsi harimo ingenzi zururukira kivuga cy'indege mpuzamakungu Mercure Ndadaye. Tuboneyeho akaryo ko gutera akamo Abarundi ko nubwo tubona ibiharuro dufite muri ino minsi by'abantu bandura icyo kiza ari bito cyane ko batokwijajara. Ababandanye bikingira, ababandanye bakurikiza amabwirizwa abahabwa n'abajejwe amagara y'abantu mbere n'abajeje intwaro kugira ngo icyo kiza tukirandurane n'imizi ku buryo tuzoshyira igihe atamuntu n'umwe aba acandura icyo kiza.
mugisata chobuli ninaho abarimyi bo mu ntarangozi baridoga bavuga ko bataronswa ifumbire y'ishyirahamwe FOMI kandi barisha amafaranga imbere bavuga ko bayirondera mu mazi yose yagenewe kuyitanga bakabura bakabona ko igihe cyo guteragira kizohava kibajana bagataka batakamba yuko icyo kibazo cyoterwa umuti basaba bijejwe kubaronsa iyo fumbire ahandi hoho yuko bazicwa na kigoyi mu minsi iri imbere ni inkuru ya Vanessa Muiteka.
Abo barimyi bo mu ntara ya Ngozi bavuga ko batanze amafaranga yo kugura umwavu ariko gushika ubu atanamukiye abarigira baronka bavuga ko baronderera mu mazu yose atangirwamo iyo fumbire bakabura kandi umwaka urikura bajana
cyangwa fumbire yacu ndatugoye gusa yatabaye cyane gusa ushirwa mu ibarabara tuhiga tuva ku itoka tujya ku yindi tuva ku yihangana tujya ku yindi tukabura umwavu umuntu yayikokoye arariha avansi no kuri hano sorde twarayishe ariko rero ubushize buraraye matariki gutera nayanye ariko none tubwire gute turagenda muri DPR tukayibura twagenda mu yandi mahangare tukabura reka bakakubwira ngo ugenda hahanye mbabwa cyano ntabwo nitakije bakambwira ngo ntano kwihangare hehe nagenda nkabura reka n'ukuri ifumbire iraturembeje kabisa iratugoye ikibazo cy'ifumbire kiratubabaje niyije mengo yazaniwe abantu.
Mwamenya ko iyo myidogo itari mu ntara ya Ngozi gusa kuko mu ntara zitandukanye z'igihugu havugwa ibura ry'ifumbire. Abanyagihugu bakabona ko mu mezi ari imbere bashobora kwicwa n'ikigoyi. Uruganda rwa Radio Inzamba twarondeye urunguye igisata c'indimo n'ubworozi DPAI mu ntara ya Ngozi ngo agire ico avuze kuri iyo myidogo y'abarimyi muri iyo ntara ntitwashoboye kumuronka.
Arakoze Vanessa Muite kasentare na yinyuzwa y'igihugu cha Kenya yafashe ingingo yo gufata amafaranga agera ku miliyoni 2 z'amadolari y'Amerika mu kiringo c'iminsi 90 amafaranga akaba yafatiwe kibuga c'indege mu ndwi iheze avuye Bujumbura mu banki BCB. Iyo ngingo y'ubutungane ikabifashwe mu ntumbero yo gukora amatohoza kugira ukuri kuri ayo mafaranga kumenyekane n'inkuru ya Beni Axel Akana.
Nkuko vyandikwa n'ikinyamakuru Kenya News, umucamanza wa sentare na hinyuzwa Esther Maina niwe yafashe iyo ngingo yo kugumya ayo mafaranga mu kiringo c'iminsi 90 bisabwe n'ikigo kijerero kwegeranya amakori muri ico gihugu ca Kenya. Ibirego byatanzwe muri sentare byerekana ko impapuro zo kugendana ayo mahera arizo bita document d'exportation. Ayo mahera yava mu gihugu ca Kenya ajanwa mu Bwongereza n'ishiramwe riri muri Kenya ryitwa Prince Global Services. Ikigo kijerero kwegeranya amakori muri ico gihugu ca Kenya kiremeza ko ayo mafaranga yaravuye Bujumbura mu Burundi ajanywe mu gihugu ca Kenya ariko ko ayo mafaranga yafashwe warayatwaye yashaka kuyajana mu gihugu c'Ubwongereza atabanje kumenyekanishwa ibyo bita declaration. Icyo kigo cerekana ko kuba iyo ngenzi itashimye kumenyekanisha ayo mafaranga biri mu ngendo zikoreshwa n'imigwi y'abantu bakoresha amafaranga biteye kubiri n'amategeko agenga amabanki ibyo bita blanchiment d'argent mu gifaransa. Uwafatanywe ayo mafaranga azwi ku izina rya Paul Kemboy akaba ari naco caha akekwa gukora kuva aho ananiriwe kumenyekanisha ayo mafaranga nk'uko amategeko abivuga. Kurubuga rwa Twitter, ibanki BCB yaremeye ko ayo mafaranga aharugwa mu miliyoni 2 z'amadolari y'Abanyamerika arayayo. Ibanki BCB ikaba yari yamenyesheje kandi ko ari igikorwa ca misi yose kizwi ni banki nkuru y'igihugu.
Arakoze na Beni Axel Akana ni ngahadushije dusozerera ana makuru twari twabateguriye mwari kumwe na Jean Marie Ndabashinze mugire amahoro ngai wanyu.